ikaze kuri WhatsApp Burundi ni Kamika Manzi. Kwangurikirana kuri Instagram no kuri Snapchat no kuri Twitter nayo inanditse yuko ino podcast izosohoka kuwa mbere, ariko nkuko mwabibonye ibyuma ntibisezerana bye byagoranye gatoya, ariko ubu byakemutse kuko atabizi nene itakaje. Jewe mfata amajwi na application yitwa Anchor, hanyuma hari gihe rero bigorana mufata amajwi hanyuma ugasanga iyo audio ntuyironse, hanyuma rero ni kubyo byangendeye ko nandikiye aba utwari iyo application hanyuma n'umunsi bashoboye kumukira iyo audio umva ingene rero igenda bakayigumana ibyo ntazi ariko itangiye nuko yashoboye kuyironka ino mutumire nena murundi kuva kera cyane ndagira imana muronka urumva rero ntibya byangiye na gato yuko natakaje audio n'ukuri ntaronka natunabihagarika byose ariko banda bashimya cyane kubumwere mushigikira mwandaye mushigikira hariho ibyo no hindura suggestion mwandaye munyandikira muri message WhatsApp canke Facebook Instagram kuri Twitter hashtag WhatsApp Burundi. Si dusse umutumire nga kuri WhatsApp Burundi yitwa Ale Ndayishimiye. Okay, ijambo rimo kuno mu je no murundi abamidiaspana bayene wakarorero gatye bwo umva tsakonkoma ya kumvugisha tuyayi gatoyi jewe personnellement no mu jeune anyespire cyane gose nza kuvuga n'inkuru zikeyi kuri we no mu je no murundi ari implique gose midiaspora umva mufashe kwakira Ale Ndayishimiye. Ale karibu.
Murakoze cyane.
Oya nkwisuka vrema murakoze gute vrema ya kamwe. Turi kwisanganiza.
Murakoze cyane kamwe and ndanezerewe kuba ndi ngaha kuri WhatsApp Burundi ni podcast nkunda kandi nkurikirana urumva ndaryohewe kuba ndi ngaha.
No je ndagiye kukuronka ahubwo. Umva tumaze igihe nshaka kuga podcast nawe. Nega tukiki nyuma. Iranka.
No kubera washaka ko tuganira mu Kirundi kandi razwe Kirundi nubwo tugikunda kitatworoheye.
Ndikago. Iki tregara ako icaminge ntangi kuvuga. Urazi bo abantu azaza guha umwanya wivuga idondora imbwa imbere kwidondora ngana utere inkuru ingene je natanguye association y'abaje n'abarundi ngaha muri utaho itwa Burundi Want mu 2015. Hanyuma sinenzi aho mpera mugabo ndagenda kuri Google kurondera ama papers cyangwa ama recherches y'abantu bakoze hama ngwa kuri document nibaze ko tsanigwe kuri Google cyari muhendukiye muri email ya projet wagize yitwa Burundi 2025 u Burundi 2025 ndasoma impapuro z'umuntu zose zaherezwa n'umuntu yitwa Ale Ndayishimiye zaritse neza nyezo hindu Burundi tu ingene abajene tukiye kwiimplika antuka ni mapuro jewe za nyispi ndavuga ni uno mutamo mu Burundi kwema
ndagiye mugabo se mugabo se mutamo
niho iguri yagaze uko navuga nti sishaka kwibaza ko hariyo umujene mu Burundi ashaka kuba yimvira uko ashaka kuba n'ibintu ashaka kuba buna just after your vision ingere twa kwindura ibintu hama ngiye kumenya nyene mu nyuma sanga urumujere nyende ara aho n'umutama donc vraiment eh umva ndagiye bere ko twamenyanye kandi tuvugana kuri Twitter cyangwa kuri telefone umva rero vraiment ryo cyane
kandi san
none vraiment ku bantu batakuzi uwo tubwira mu make uri we tukora aho uba
byose ego je ni twa Ale Ndayishimiye nkuko wabivuze nkaba ndumurundi w'umujene mugabo bujene buri ko burahera amba nkaba nkuko bavuze ndumurundi ndakunda Burundi kandi Burundi ndabukorera mu nzira zitandukanye hama nkaba mba muri Edmonton Alberta hano muri Canada ego ndibaza nije vraiment
uhamaze umwe ngana gute uri warahize
cyane ego je naje ngaha muri Canada haraheze imyaka 9 nje kwiga kuri university hanyuma niga business administration kuri Simon Fraser University muri Vancouver hanyuma mpejeje cyane mu kiranga ha muri Edmonton nkaba ari ho nkorera
umva nasomye article bakwanditse ko muri 2013
ego
kuri SFU University ni batse university je ufite narabaye très intéressé na histoire ya personnel bivuye ko nashimye ngene uyumvira ngene uri umuntu ashaka guteza imbere Burundi mugana nakunze titse ko avuze ko ani arinda yishimiye from refugee camps to business degree right. Muri make est-ce que umbwira parcours yawe
mu maja make urumva nkuko wabivuze je urazi ko amateka y'igihugu cacu atari amateka yoroshe kuvugana cyane kuganira namateka atari atabaye meza cyane ku Barundi benshi nibaza ko buri murundi wese ari muri diaspora ya amateka y'u Burundi yaramukozeko no kuvuga ko ibintu byagiye biba mu gihugu cyacu gira ico bimara mu buzima bwiwe byo bavyiza cyane bibi sasa kuri jewe urumva navutse nk'impunzi mvukira kwa vyeyi banje bahunze mu Burundi 2002 haheze ingorane zabaye 2002 hanyuma mvukira mu Rwanda no kuvuga ko navutse ndi impunzi mugabo naho navutse ndi impunzi navutse nziko nakuze nziko ndi murundi kandi ndashimira abavyeyi banje ko mu gukura dukura twakuze batubwira ko turi abarundi naho twakurira mu mahanga kandi bakatwigisha gukunda igihugu biciye mu karorero hama ba mu bihugu bitandukanye nabaye muri Tanzania ndaba muri Malawi hanyuma nyuma yaho niho naje kwimukira muri Canada hanyuma niga university ndaheza no kuvuga ko rero mugabo aho niga ivyo nakora byose akazi nkora canke ibintu byose ama initiative nkora no kuvuga ko byose mba nkora kubera ko mba ndabikorera igihugu cyacu nubwo ntakibayemo mugabo nifuza ko generation izoza itazoca mu ngorane z'ama generation yaheze y'abarundi baciyemo niyo mpamvu rero ubona ama initiative yose nkora canke ibiganiro tugirana canke ama ibintu byose nkora bambikora kubera urukundo rw'igihugu cyacu cy'u Burundi
ico kintu je cyarankuze ngo ico ikoze cyashaka kubaza nibaze ko cyankuze ko gose cyane ni ingene umuntu ndiko zasoma yene ico your article yene ni ingene umuntu atavuke mu Burundi ukayimpunzi kuko nasiko kuyimpunzi ni kintu cyoroshe ndandi nabaye impunzi politique ndaza kugira ko mu nyuma umva nkuko yavuze ni ubaye impunzi bisukaye ko ni ibintu bigukora ko nk'umurundi nk'umuntu ugitse cy'umuntu kandi biragusaba guca mu bintu utari impunzi utociye mu sinzi ibintu bisigura urabona ubundi buzima bugoye ikintu cyangoze ko ni guca mu bintu byose why did you think uvuga yuko ukunda abantu kandi ushaka guteza imbere u Burundi wibona yuko uko biri kose wibona udusa mu Burundi guteza imbere igihugu utanavukiyemo utanakuriyemo kuva aho hantu wahageze gute birasaba kubabarira birasaba umanya kwicara ukwiyumvira kurengana ibyo byose wabiringanye mu gute kugira uvuga ati reka nanje naho ntakuye mu Burundi naho ntavukiye mu Burundi n'ibyo byose byabaye nkakwa n'impunzi uko biko sinumva ko ntegeza gutaha guteza imbere kugira ibyo je naciyemo andazwicemo aho hantu wagize
ejo ni kibazo kitoroshe kandi sinzi ko inyisho nza kuguha iza kuba satisfactory kuri ico kibazo kuko ni kibazo kitoroshe cyane na gato mugabo nkuko nabivuze novuga ko je kuri je byavuye kwa mbere na mbere kwa vyeye abavyeye banje n'abavyeyi na nubwo ibintu baciyemo bitari byoroshe mu Burundi n'abavyeyi bagikunda igihugu kandi bifuriza ko igihugu cy'u Burundi cyotera imbere kikagira amahoro kandi yuko na generation ziriko ziraza zizoronka u Burundi bishimiye ico ni cyambere icya kabiri naco burya sinzi iyo umuntu burya ubaye impunzi hanyuma ukaba mu buhungiro igihe kinini hariho igice cyawe ku muntu cyama ciyumvira uti mbega iwacu hameze gute urumva je ico ni kibazo nakuranye kuko ntavukiye mu Burundi igihe cyambere nagende Burundi hari mu 2007 urumva kuva navuka gushika uyo mwanya niyumvira ati mbe bimeze gute kuba mu gihugu cyawe bimeze gute kwicara muri bus abantu bose bavuga ikirundi bimeze gute kuja mu kabare canke muri restaurant
ugafashwa n'umurundi bimeze gusa kugenda gusaba service igaguhabwa n'umurundi
mukibicara
no kuvuga ko hari curiosity or curiosity iba iri mu buhungiro butuma buguha inyota yo kumenya igihugu cyawe iyo nyota rero hari gihe ishobora gutuma ugira umubabare mwinshi yuko utari bwagire experience yo kuba mu gihugu cyawe igatuma uheba cyangwa ukarondera ikindi gihugu ukacadobuta kikaba icyawe cyangwa igatuma ushaka kumenya ingene igihugu cyawe kimeze ingene ibintu byagenze akahise kayo bigatuma ubona interest ya kazoza kayo sasa kuri jewe ubwa mbere narigeze kwandika blog kuri This Burundian Life nsigura ingene byari ubwa mbere nagiye i Bujumbura cyangwa ubwa mbere nagiye i Burundi bwari ubwa mbere ninjiye muri bus nkumva actually mu isoko it was the first time nagiye mu isoko hanyuma nkumva abantu bose all around me bariko baravuga ikirundi for the first time
ntaguciremo aho simekinga
nafise
18 okay
urumva iyo scene n'uyu munsi iracari mu mutwe wanje no kuvuga ko sishobora kwibagira rero icyo gihe nubwo ntamaze igihe kinini cyatumye ngira nk'uko nabivuze inyota yo kuvuga ati Uburundi byo ingorane zose bwaciyemo bugatuma mba impunzi sinifuriza ko hari uyundi mwana waba umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa indi famiye yoca muri izo ngorane kugira ngo nabo basange bari impunzi niyo mpamvu nayigize misiyo y'ubuzima bwanje nk'uko irya article wasomye ibivuga sinovuga ko nshaka guhindura Uburundi kuko jeje nyene sishobora guhindura Uburundi mugabo
yego ntishoboka
ndifuza gukorana n'abandi babona Uburundi cyo kimwe nanje nkuko ndabubona kugira ngo twese hamwe kuko nta muntu umwe ashobora guhindura Uburundi mbere ntibona sinzi ko no guhinduka bashobora guhinduka mugabo twese hamwe tugira icyo dukoze kugira ngo Uburundi twavukiyemo urabyumva Uburundi twavukiyemo n'Uburundi tuzosiga bizaba bitandukanye tuzosiga Uburundi bwiza gusumba Uburundi twavukiyemo
ikibazo kinini genda kubaze gikurikiranye nyine twese turavuga anda ukwivuze neza yuko donc wewe wahisemo uvuga ati reka ndabigire mission uzaba bwanje kuzohukwa ku Burundi ndabuhindure ndabusigire abana bacu bazwe mu Burundi butembere bwiza ata umuntu atagira ubwoba bwo guhunga cyangwa bwo kugashaka utaka z'ubuzima je facts we honest nabo yuko kuba impunzi ni ibintu bimakuza ngo umuntu cyo kuri ugasanga hagiyemo kwicuza kuvuga ati nkubu ya ntabaye impunzi ibyo sinjye kwa byabaye donc ugasanga umuntu ari impunzi wi mugabo hazi ibikomere waciye mu fazi yo wakwabariya hama wababariye gute cyangwa wari kwiye gute ibyo byumviyo cyangwa ibyo sinzi kumva
ndashobora kuvuga ikirundi bya no rurimi rutabasha cyane mugabo ibyo ushatse kuvuga ndabyumva mugabo mu kwishyura icyo kibazo nagomba ndakubwira kamiye ibintu byinshi maze kwiga ku Barundi cyane cyane Abarundi turi ngaha muri diaspora cyane twahunze igihugu no kuvuga ko umurundi wese umuhura afise trauma agendana zavuye ku ngorane zabereye mu Burundi mugabo trauma zacu ziratandukanye jewe ngenda na trauma z'abavyeyi banje kuko ntabaye mu Burundi hari abagenzi fise bakuriye mu magume yo muri 93 95 98 iyo turiko turaganira bakambwira ibyo banyuzemo je numva kuri jewe I don't relate kuko siho nari muri kiya gihe mugabo nkuko mu cyongereza bavuga ngo intergenerational trauma nuko je ngenda na trauma z'abavyeyi banje kuko nivyo ivyo baciyemo ivyo numva histoire kazo kahise ku Burundi kahise kabo personnellement baciyemo ndazigendana mugabo igikuru canke ciza cha intergenerational trauma nta chiza kiriho mugabo on the positive side I guess nuko mbuze ngene ndabivuga mu kirundi nuko kora yuko uburundi nta experience direct nta direct experience fise yo kuca mu magume y'uburundi bituma ndaba kahise ku Burundi from a different perspective nukuvuga ko nubwo shavuye ko ntazi ntakuriye ku gatumba iwacu nta famiye contact ama famiye twagiye dutandukana duca ahantu henshi nibaza yuko kuri jewe ikintu gikuru nuko kazoza focus yanje yani cyanke ikintu cyo niyumvira ko cyane gusumba kahise nubwo kahise ndakazi kandi ndakiyumvira ko niyumvira kuri kazoza gusumba kahise hanyuma bigatuma nubwo umubabaro noba mfise cyanke ingorane naciyemo kubera ubuhungiro cyane kubera ibyabaye mu Burundi nkumva ko kazoza kabaye keza tworonka umwanya wo kwicara nk'abarundi tukaganira ku byabaye tukababarirana nk'abarundi cyane tukamenyana nk'abarundi tugafatana amaboko mu kugenda mu gutwara Burundi mu guteza Burundi imbere twababariranye so biri muri ivyo rero byo kuvuga ngo narababariye sinzi sinovuga ko sino kwicara ngaho ngo ndakubeshe kamiye ngo jengo narababariye ngo everything is okay mugabo nibaza ko biri muri vya bindi nyene nje mvuga ati ngwanira ko gati mu guteza imbere Burundi so kubuteza imbere economically gusa canke socially no no guteza imbere mu Burundi no kumenya kahise kacu no kubabanirana no kumenya ukuri kugira ngo abana bacu nitwa if we are lucky to have them bazokure no Burundi buzi ukuri kandi bufite kazoza kari clear gusumba kazoza dufise ubu
cyane ndakunze cyane gusa nkene bivuze ndakunze nkene bishitse hamwe kandi ico kintu buze cyane yuko umuntu kuri nguvu mu kazoza keza kahari kandi karahari je nuniza ko kazoza keza karahari
kandi uravyize
ndukunda kindi byise ndavyizera cyane
ndavyizera
cyane sinzi go frem sasa ko hari yo inisho mu nagiye atari kwiza ko kazoza keza kandi yuko inisho twitwifise ituma yose ndeko ndeko azene ko ya umva ndajimba nkure kugira nje nabaye impunzi ya politiki hama umva ubunye je nabwiye ko natangwe na association y'abarundi ngahanye muri Canada twa Burundi Want anashobora kwikwikana ku Facebook urumva nuko ndaje urumva byafasha umwarwa ngira aho hantu uvuga ati none je maziki mbwi gucanje uko umva jewe nasumvie mwe afunzwe hama abatorture urumva hanyuma urumva uko bavuze umuntu wese twese ngira twagenda ama trauma ndibuka umusumwe umvye wanje bamukubise tutayimyenza ko kwa mfunze kwa namukubise ndibuka umusumwe ikintu cangumyemwo ndibuka umupolisi yazanye impuzu zimwishashe zisamarasa aziduha zihumvye wanje umwe ubwo ati izimuzu muze kuzimesa umva akana kantu kamwe n'ikindi kintu cha Mars jewe ndi ukumusimo tugiye donc bamurekuye ako kim mu mpimba twagiye kumuramutsa mugabe cyagiye ni uko ariko ntibabwaronke hakunume ngo mu mpimba urashika hama bafata umwanya gironke pass kugira ushe kubona umuryango wawe muri mwimwe nyene mugabe umunsi ndibuka yuko hariho amagriage mugabe hariho abasuma abantu bose bagiye bose bayora muri ville bagiye bose bakura hano hose umva abantu benshi mwinjiye bacha batanga gusega mahera kwasaba mumpe mwaya mukate nibuka rero umvie wanje yari aho muri abantu benshi umva haciye mezi bise tabonana agerageza kugira turamutse nibuka yuko twese vema yari shock uvuga ati ahantu twagize gute kandi umva ndanahunga muri Kenya hama mvye wanje umwe ahita imana tumuhamba mu buhungiro umva ni iyo bagaje yose umuntu agumana umuko yavuze hariyo trauma da umwese akeri kuko sinzi ko abantu benshi bashobora kwibona batite abantu umuntu atite Alain wana we uri Alain wasi di Alain show utwenga uri so positive ariko hari imvisho aciyemwo cyangwa amashaka kubona o Camille abatwenga ntiwamenye exactly ibyo umuntu aba yaciyemo ugaragira aho hantu yo kuvuga ati no umuntu ntavuga ati nshaka kuba ku Burundi kwera o ayico cyo gukora cyiza nyine ariko ni kubera je ndibaza ndibyira town handi shwa aliko ni yonzi ya yuko fati.
Ndavyumva kandi, and you are right, kwa yuko umuntu burya waraciye mu bintu trauma nk'iyo waciyemo cyangwa nk'iyo abavyeyi banje waciyemo somehow in the back of your head wama kuko trauma turazigenda na mugabo si buri munsi tuzerekana uravyumva ariko ushobora gusoma article hanyuma igaca ikuyibutsa ivyakubayeko mugabo ntibituma udatwenga kandi trauma harige iyo umaze kumenya ko uyifise urashobora kuyikoresha iyo trauma kukwinspira kugira ngo abandi dufise igihugu cy'u Burundi ndibaza dufise abantu 15 million or more ni benshi kandi igihugu cy'u Burundi bujya nabantu ni twege bene ico nyene ni cacu twese n'ukuvuga ko twese yo tugiye tukavuga ati ewana je nashitse ngaha muri Canada ubuzima bwanje ni bon nta ngorane fise I know my trauma I can deal with it mugabo nta nakimwe dukoze igihugu cy'u Burundi kizokwama kinyura murajya ma cycle ya violence chama kirimo buri myaka 10 n'ukuvuga ko rero tugomba gufata izo trauma twanyuzemo tukuba ku Burundi buri pure kugira ngo abandi barundi bene wacu canke kazoza ku Burundi ntibazonyure muri zo trauma twanyuzemo
sesa cane gose igihe ndagize cyane cyane ko natwebwe mission yacu canke devoir yacu yukuri ni kugerageza kuba ku Burundi aho umuntu wese azoza kuko barahari vraiment mu Burundi atari imyaka myinshi cyane byo mbabaza nkungeza imyaka imikuru vraiment yo kubona yuko turi muri bya bindi nyine iyo twaciyemo ano bacakazo bicamwo abana bacakazo urumva kuri byo bya bya cyane ndakoze ibibazo bindi bibiri hamwe turangiza ndakoze kuri projet yawe ya Burundi 2025 eske watsuko igishoboka tangu wewe kwa mlima kei just iyo projet ama
projet ya Burundi 2025 ijya projet sinzi ndibaza igihe waronka yo ajya ama document hari muri 2015
yes
he had them in Kens at the beginning nokuvuga ko ijya projet yavutse inspired by and truly came from many of the people that I had met online sorry reka sore mu Kirundi ku bantu urabona nyene community y'u Burundi hari abantu benshi duhurira kuri za social media Twitter Facebook hanyuma ukabona mu ofisi byiyumviro bimwe mugabo ko yako Canada na America nyine hari igihugu ari bihugu binini cyane navuze ati no urabona turi there is enough people turashobora gushira hamwe kuko ikintu nabonye harije abantu muri natio yacu dushaka ibintu biri very quick dushaka ikintu uko binyaruka mugabo navuze ati twifasha tukishira hamwe kuburyo mu myaka 10 two ku developer ko mu myaka 10 twaba dufise ikintu twashitseko imyaka 10 ni imyaka myinshi kandi itwemera ko tugira ico dukora kugira ngo tuzaba dufite ikintu twashitseko hanyuma iyo project ndayitangura turagenda turakora conference muri Toronto twari abajene umengo 12
yarabaye okay sense kwabaye
turahura turi abajene 12 turakora project turafata mission turafata ama project ivyo tugiye gukora hanyuma ndibaza twese turabizi ico gihe twahuye ari mu kwa kabiri kwa 2015 February 2015 twese
mu kwa kabiri
twese turazi byabaye mu kwa kane mu kwa gatanu mu kwa 12 hanyuma urabona kuko si nimba warasomye warabonye ko ijya ama project ntibyari ibintu byoroshye kandi ntibyari ibintu byo wokora ufite crise byasabirwa ko tuhaba hari stability yo twemerera ko dukora ama objective twari dufise ntibyakunda ko akora cyanke abandanya in the context of the 2015 crisis so urumva crisis ibaye twaciye tuvuga ati reka turabe ingene ibintu bigenda politically and see so right now update nuko turiko turaraba ingene tuko kwadapta ama objective twaye dufise turabe yuko muri klima ya politiki iri mu Burundi ko ari ibintu tushobora gukora mugabo ntibitworoheye
ndabitabura cyane rwose kuko na je urumva tukatanguye yacu Burundi want muri kwa gatatu umva inyuma yo kwezi kumwe mutambwe ibyo wanga twetwe ngo gatatu umva twese tutadukubitwa na tatu cha muri avril urumva byadusavye minimum myaka 2 kujisuga tse
do definise tugerageze kwadapta y'umwe tubona ibiri imwe dukora ibintu kwa twagize nyene kuri kitina yo nyene mugati je fema nashaka kwankuraje muzo ibanda nyine nashaka kwizamo mushaka kwigano nyo mwakize cyane umwaka
karibu sana turakeneye
abantu nkamwe urumva vraiment kuko alegendi zo ntawandi bantu bahari rega nitwebwe tuzaza ku bindi burundi bwacu aha mu community yacu n'idiaspora n'abandi bantu bahari
nitwebwe kabisa
turakenewe ko duhana intege hama none muri make wo tubwirana wose na podcast yitwa The Alan Show
ego
Udi Alan Show wotugira nayo nyine muri makete arico
urumva The Alan Show ni podcast natangwe huko nyene nayo watangwe yawe kuko nagira ibiganiro byiza kandi biryoshe kandi binyubaka kandi binyespira kandi binyigisha n'abagenzi ngaha canke muri Canada n'abandi bari kure bari hanze y'igihugu hama tukagirana ibiganiro byiza nkimvira ati mbega kuko actually yavutse kwa ko muri iminsi sigaye mfise nizera Twitter cyane kuko turagira ibiganiro byiza muri Twitter mugabo bimara 3 days cyangwa 3 hours bigace bihera urumva nashaka ko tugira ibiganiro at least cyane cyane kuri je kuko je ndayikora kuri jewe for me kugira ngo ngende subire niyumve ndavumve abagenzi tuganira cyangwa abantu duhura nabo kuri internet cyangwa nahandi bafise ibyiyumviro byiza twame tuyaga hanyuma ibyo bintu tuyaga bibe biri ahantu ushobora kugira access to it later on cyangwa n'abandi nabo bakabyumva urumva ndafise I've interviewed namaze kuganira n'abantu benshi batandukanye abantu bazi Ketini by'abandi Ronald Rugero ba n'abandi batandukanye abo ni bivuye mu mutwe mugabo nawe ndagukeneye urumva ko nanje nje ngaha kuri WhatsApp Burundi urumva nawe uzocuza kuri The Alan Show
ndi mwide n'urumva ntashwa
zoce tugira ntuze The Alan Show meets WhatsApp Burundi
hama ikini nacho unyiro uri involved mu kintu akimwe ngaha wonye Edmonton association icyo cyose
ubunye nta association ndi involved ngaha muri muri Edmonton urabona ijya crisis baye urabizi na ingena ama community yacu yagiye ahinduka kubera ijya crisis
no nije tabizi azi tumana ivutse ni kubera unye uhuje mu rundi wose migaspora umuntu umwe ngukuzi kica politique naho abari muze sangira icayi na gatumbo uya iyi ni politique
ni politique
bazi kamazina bice bihera ngaho umva migaspora it's a challenge umunye it's actually a challenge
it's a challenge to bring people together
yego it's a challenge yego
cyane so that never nta association mesh fise mugabo brema ndibaza ko ibi bizohera muri uyu mwaka uri kuraza tukongera tukaja hamwe tugashira ibyiyumviro hamwe tukagira ico dukoze mugabo ikindi naco nuko novuga ati kubiyumvira kugira ico bakoze special abantu bashaka gufasha Burundi mu nzira ziri lasting nuko nubwo ibintu bigoye twari dukwiye kuba on the ground
ikicanye imanda kwa zinone donc wana we uri Alain ndeshimiye umuje no murundi uri impliqué kandi ukahinduza bw'abantu ndumva bwandi nivugiye vuma ko tuma buku like warafashije cyane gose yabyo andika yabyo ukora
oh thank you
hari udugaruka kwaje n'uyu ruko uriko uraca mu bintu byinshi cyane byo mu Burundi canke kwe yuko yabonye mu Burundi batuma bakanya tanki wumve ngo ntacu bakwiye gukora bakuvumewe n'u Burundi n'umuzi bwarapfuye reka tubushe ku ruhande amaduka y'iwacu ni ijambo bw'umujene w'umurundi aya w'umurundi cyangwa mu gihe cyo kumbwira ati ebane ejo ni heza kandi nitwebwe nyine
urumva ndaba nk'umu preacher mvuga ati ndaraze yo monari kandi gishije ijambo ry'Imana akavuga ati ndakubwira nanje nibwira you know so whatever ibyo nabwira umuntu umujene nibyo nibwira nanje nuvuga ko sinovuga ko ejo ni heza vrema sinshobora I'm not so certain that tomorrow is going to be good nuko ko nanje sindabyizera kaje azoba ari heza mugabo kugira ngo ejo hazoba ari heza nuko jewe nawe twashira ivyo ivyiyumviro vyacu vyiza hamwe nuguvuga ko je nawe kamiye hari ibintu byinshi turafise byinshi ndibaza hari byinshi duhurije ko na byinshi bitandukaniye ko mugabo ibyo duhurije ko ni byiza kandi birafasha igihugu reka aba ari byo dukora icyo ni cyambe icya kabiri nacu nukuvuga ati nta kintu gito ushobora gukora kandi utanga uyu munsi n'uyu munsi n'umunsi mwiza wo gutangura yaba ari ikiganiro ujyana na mugenzi wawe yaba ari agaproje utangura icyo ari cyo cyose wumva ko ari cyo kikunezeza cyangwa uhamagariwe gikora hariho abantu turafise abarundi benshi bafise amatalent menshi hariho aba artist hariho aba business people hariho aba thinkers hariho abantu bari good at organizing others hariho abantu bari good at inspiring others fata icyo kintu cyawe cyo ukora neza kandi kikunezera ugikore kugira ngo uburundi buki benefit so that burundi can benefit from it that's my message
Ewan Alain we wakoze gose kugumanya ku WhatsApp burundi
wa mwakoze cyane for having me on WhatsApp burundi ndakundi podcast urabizi nama every week na ndayirindira kiza urumva ndaryohewe cyane narinzi ko biza kungora kuvuga mu kirundi mugabo ndibaza nta ngora
wabishoboye futu kwamashe cyane kwa wabishoboye cyane hazogaruke nire ku bantu bashaka gukurikira kuri social media ya Twitter yaba Facebook munekoranga gute
ewana je ahantu heza ho kunkurikira kuri social media yaba ari Twitter ni Alain Ruvu biri hafi ya Alain Ruvu Ghana urumva Alain Ruvu followinze kuri Twitter ubwo tuzoganira
ego merci beaucoup Alain wakoze cyane gose ubwo na buta
ego wakoze kamiye